mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19.22, naho mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104.3. Abadushakira kandi kuri internet ni mujye kuri www.radioyacu.com. Ndabashuhuje cyane, mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda, nyuma yo kwiyemeza gukingira COVID-19, abangavu n'ingimbi, abakeneye gukingirwa bose hamwe ubu bagera kuri 9,000,000.
Aba bose bazaba bamaze gukingirwa bitarenze Ukuboza umwaka utaha, ariko dukurikije imbaraga tubishyiramo dushobora no kuzabigeraho mbere yabo. Kugeza ejo hashize, abari bamaze guhabwa doze 2 bagera kuri 40%, ni ukuvuga 3,600,625. Abamaze gufata doze ya mbere ni 6,000,000.
Uyu ni Dr. Edouard Ngirente, Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda, uyu munsi imbere y'Inteko Ishinga Amategeko, imitwe yombi iteranye. Mu Burundi, ubukangurambaga bugamije kurandurana n'imizi urugomo rukorerwa abagore n'abakobwa bukomeje mu gihugu hose. Umunya-Senegal Lamine Diack wigeze kuyobora urugaga mpuzamahanga rw'imikino ngororamubiri yitabye Imana i Dakar. Ibisobanuro birambuye kuri izi nkuru zose no ku zindi twabateguriye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umukozi w'umusivile wa Loni, umuryango w'abibumbye muri Mali, yishwe mu gitero cyakozwe ku modoka z'ingabo z'amahoro zawo. Fidele Niyongabo abafitiye inkuru.
Abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye bakoze icyo gitero uno munsi wa gatanu, bica umukozi umwe n'umusivile w'ishyirahamwe ONU, uwundi umwe arakomereka. Ndacyatangajwe ku bwenegihugu bw'abo bantu babiri. Izo modoka z'inteko zijejwe gucungira umutekano za ONU muri Mali zari zivuye mu gisagara cya Kidal mu buraruko bw'igihugu zigana igisagara cya Gao. Zarashwe igihe zari zigeze hafi y'ibirometero 100 mu buraruko bushira ubuseruko bw'igisagara cya Burem, nk'uko byatangajwe n'ibiro by'izo nteko za ONU MINUSMA ku rubuga Twitter. Ibitero vy'intagondwa z'abayisilamu n'iyindi migwi vyama vyabaye mu bice bitari bike vy'igihugu ca Mali, naho hari inteko zitari nke zo mu mahanga muri ico gihugu. Ishirahamwe ONU ryarungitse inteko zigera ku 13,000 muri ico gihugu kugerageza guhagarika ubwicanyi n'uruhagarara biharangwa. Inteko za ONU zirenga 250 ziramaze kuhasiga ubuzima kuva zitanguye gukorera muri Mali mu mwaka w'2013.
Tuve muri Mali tujye muri Senegal. Lamine Diack wigeze kuyobora urugaga mpuzamahanga rw'imikino ngororamubiri yitabye Imana i Dakar. Lamine Diack yavukiye i Dakar mu 1933. Kuva mu 1999 kugera mu 2015 yabaye president w'urugaga mpuzamahanga rw'imikino ngororamubiri WA mu magambo ahinnye y'Icyongereza, rufite icyicaro i Monaco hafi y'Ubufaransa. Mu 2015 ubucamanza bw'Ubufaransa bwatangiye kumukurikirana buza kumuhamya ibyaha bya ruswa mu kwezi kwa cyenda k'umwaka ushize. Bwamukatiye gufungwa imyaka 4 irimo 2 y'insubika gihano n'ihazabu y'amayero 500,000, ni ukuvuga amadolari arenga 550,000. Ntiyigeze afungwa kuko yajuriye, ariko abacamanza bamutegetse gutanga agatabo k'inzira pasiporo aguma i Paris afungishijwe ijisho. Yabashije gusubira mu gihugu cye Senegal mu kwezi kwa gatanu gushize amaze gutanga ingwate y'amayero 500,000. Yitabye Imana ataramenye itariki yari kuzaburana ubujurire bwe. Urukiko rwa mbere rw'i Paris rwemeje ko Diack akiri president wa WA yakiriye ruswa y'amadolari hafi 4,000,000 y'abakinnyi ngororamubiri batandukanye bafataga imiti ibatera imbaraga kugira ngo abareke bikomereze amarushanwa. Ubucamanza bw'Ubufaransa buvuga kandi ko Lamine Diack yafashe ruswa kugira ngo ahe umujyi wa Rio de Janeiro wo muri Brazil imikino olympique yo mu 2016 tukiye mu Buyapani iyo mu mwaka ushize no guha amarushanwa mpuzamahanga ibindi bihugu bitandukanye. Umuryango we watangaje ko yazize urwikirago yari afite imyaka 88. Ijwi rya Amerika, ikigo gishinzwe kurwanya no gukumira indwara muri Afrika CDC gisaba abantu gushyira umutima hamwe mu gihe imibare y'abandura virusi itera COVID-19 igenda yiyongera cyane ku mugabane. Ibindi kuri iyi nkuru Fidele Niyongabo.
Impungenge ku bwoko bushasha bw'umugera wa COVID-19 bwa Omicron ziriko ziriyongera muri Afrika yamara abategetsi bajejwe amagara y'abantu batangaza ko kwicandagisha bishobora gufasha kugabanya ibitigiri by'abandura mu banyagihugu. Muri indwi ibitigiri by'abandura COVID-19 byariyongeye bikomeye muri Afrika bivuye kuri ubwo bwoko bwa Omicron. Abandi 52,000 baranduye COVID-19 muri indwi muri Afrika, mu gihe abandi 31,000 bayanduye muri Afrika y'Epfo. Mu kiganiro yahawe abamenyeshamakuru hakoreshejwe ubuhinga bwa video, umuyobozi w'ikigo CDC cyo muri Afrika John Nkengasong yasavye ibihugu byo muri Afrika gukorera hamwe kugira bihangane n'ubwoko bushasha bwa Omicron. Amenyesha ko hari byinshi bataramenya ku byerekeye ubwo bwoko bushasha bwa COVID-19, yamara n'ahari uko asaba abantu kutagira ubwoba burengeje. Avuga ko muri iki gihe bafise uburyo buhagije bwo guhangana n'ubwo bwoko bushasha bw'iyo ndwara. Moses Masika, umuhinga mu byerekeye indwara zitegwa n'imigera ari Nairobi muri Kenya, avuga ko akarere ka Afrika kazobandanya kugera migwa gushika igice kinini c'abanyagihugu bako bacandazwa.
Muri Iraq, mu bantu 10 bahitanywe n'igitero cyejo kuwa kane mu majyaruguru y'igihugu, harimo n'abasivili, kitiriwe umutwe wa leta ya Kiislam. Fidele Niyongabo arakomeza no kuri inkuru.
Abasivili 3 n'abagwanyi indwi b'abakurde nibo bishwe nk'uko byatangajwe uno munsi kwa gatanu n'inteko z'abakurde mu buraruko bw'igihugu. Abagwanyi ba leta ya Kiislam barakoze igitero mu mihana yahitwa Kidir Jina mu bumanuko bw'igisagara cya Arbil mu ijoro ryo ku munsi wa kane, bica abasivili 3. Inteko z'abakurde zivuna umwansi abagwanyi indwi muri bo bahasize agatwe igihe bombe yari yatezwe n'abagwanyi ba leta ya Kiislamu yaturika. Abo basivile 3 bari abana bavukana bafise imyaka hagati ya 11 na 24 b'umutegetsi wo mu mihana ya Kidir Jina, nk'uko inshuti yabo yabitangarije itorokanizo ry'Abafaransa AFP.
Muri Sudani y'Epfo, imyuzure yogoje intara ya Unity. Fidele Niyongabo yaduteguriye iyi nkuru.
Iyo myuzure yatumye abantu baba muri iyo leta badashobora kuronka ifashanyo z'ibifungurwa n'ibindi bintu ngendegwako. Abantu barenga 70,000 barageramiwe n'iyo myuzure mu gihugu mu kiringo kigera ku myaka 60, nk'uko byatangajwe n'ishami ry'ishyirahamwe ONU ryita impunzi HCR mu kwezi kw'icumi. Iryo shyirahamwe rimenyesha ko ibyo biterwa n'ihindagurika ry'ibihe muri leta ya Unity ihanurubibe n'igihugu cya Sudani. Imyuzure yatumye haba ibura ry'ibifungurwa, mu byatumye haba ibibazo byo gufungura nabi ku bana n'ikwiragira ry'indwara nka malaria. Ibitoro bivuye mu bibanza bicukurirwamwo byarageramiye amazi, mu byatumye ibitungwa bipfa ku bwinshi. Ishyirahamwe rijejwe gutabara Medecins Sans Frontieres rikorera muri leta ya Unity rivuga ko biriko biremera igisata c'amagara y'abantu. Iryo shyirahamwe rimenyesha ko ritewe impungenge bikomeye n'ikibazo cyo gufungura nabi hamwe n'abana bazanwa mu bitaro kubera gufungura nabi bikomeye cyane kuva imyuzure itanguye. Hafi y'abanyagihugu nka bose muri Sudani bazera ku mfashanyo z'ibifungurwa zitanzwe n'amakungu n'ibindi bintu ngendegwako nk'ivyerekeye amagara y'abantu n'indero.
Ayo rero yarambwe makuru avugwa hirya no hino ku isi ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Mu Rwanda, nyuma yo kwiyemeza gukingira COVID-19, abangavu n'ingimbi barengeje imyaka 12 abazakingirwa bageze kuri 9 million bavuye kuri 7 million. Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente yabitangarije Inteko Ishinga Amategeko. Asumta Kaboyi yakurikiranye iki kiganiro.
Ibi yabivugiye mu nama rusange y'imitwe yombi y'Inteko Ishinga Amategeko abagezaho ibikorwa bya guverinoma y'u Rwanda mu guhangana n'icyorezo cya COVID-19.
Nyuma yaho twiyemeje gukingira ingimbi n'abangavu bafite imyaka iri hagati ya 12 na 17, imibare yagomba gukingirwa COVID-19 mu gihugu hose yariyongereye igera kuri 69.4% ni ukuvuga hafi miliyoni 9
zirengeho gatoya. Aba bose bazaba bamaze gukingirwa bitarenze ukuboza umwaka utaha. Ariko dukurikije imbaraga tubishyiramo dushobora no kuzabigeraho mbere yabo. Kugeza ejo hashize abari bamaze guhabwa doze ebyiri bagera kuri 40%, ni ukuvuga 3,625,000. Abamaze gufata doze ya mbere ni 6,000,000.
Minisitiri w'intebe yavuze ko kugeza ubu u Rwanda rumaze kwakira inkingo zigera kuri 12,000,000, harimo izatanzwe binyuze muri gahunda yashyizweho yo gusaranganya inkingo ku isi COVAX, izaguzwe na Leta y'u Rwanda ndetse n'izatanzwe mu buryo bw'imfashanyo. Abagize Inteko Ishinga Amategeko bahawe umwanya babaza Minisitiri w'intebe Depute Frank Habineza na Depute Pierre Claver Rwaka, bagaragaje impungenge zimwe na zimwe ziboneka mu byemezo Leta ifata mu guhangana na COVID-19.
Ko gukingira bitaraba itegeko rusange, igihe cyo kugira gahato kitaragera.
Abakuru haba wa AU Musa Faki, haba Antonio Guterres wa UN bamaganye ibihugu bigenda bifata ingamba zo gukumira biriya bihugu byagaragayemo ubwa mbere kiriya cyorezo, bakanga kujyayo, bagahagarika ingendo, bagafunga indege, bakanga ko baturutse muri ibyo bihugu baza. Nagira ngo numve iwacu hano bihagaze bite, uzi izo ngendo kandi izo insima ku mugani, nk'uko abo bayobozi bakuru bahabwa AU cyangwa UN babivuga, tuzifite kuki atarizo twakwifashisha, ariko tukareka ingendo zigakomeza aho guhagarika ingendo.
Minisitiri w'intebe Ngirente Eduard yatanze ibisubizo kuri ibi bibazo abadepite bari bamaze kumubaza.
Ni wowe wiyemeje kutikingiza, ntabwo twe tukwemerera kwanduza abandi. Niba utikingije wabyise ubwo burenganzira bwawe, Leta urukingo yarushatse turutangira ubusa, hanyuma n'uwanga kurufata ku bushake bwawe tukwambura. Iyo wanze kwikingiza tukwambura uburenganzira bwatuma wanduza undi munyarwanda.
AU ifite ibyayo ni uko ubikora na judgment zayo, ariko twebwe turi igihugu cyacu, twebwe twafashe umurongo wacu w'igihugu, tuvuga ko twe twemera gukingira. Abandi bagira comment zabo na judgment zabo turabihorera, ariko twe tureba imyanzuro dukurikije amakuru tuba dufite. Ibyo guhagarika ingendo nabivuzeho, ntabwo ari icyemezo kizahoraho, ni icyemezo cy'agateganyo, dukurikije ibyari hari. Ariko harimo no kurinda igihombo kuri kampani yacu yitwa Rwanda Air, kuko ntabwo ari kujya ahantu ngo ujyane indege bigarure mu busana bw'ubuhombe.
Usibye Minisitiri w'intebe wari witabiriye iki kiganiro, hari abaminisitiri bamwe na bamwe bagiye bamwunganira barimo w'ubuzima, wabajijwe cyane ku mpamvu zo guhabwa urukingo rwa gatatu. Imibare itangazwa na guverinoma y'u Rwanda igaragaza ko kugeza ubu mu Rwanda abarwaye COVID-19 basaga 100,000, harimo abayikize bagera ku 98,000, nabo 1,343 nibo bamaze kwicwa n'iyi ndwara mu gihugu hose. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Noneho tujye mu Burundi. Ubukangurambaga bw'iminsi itatu bugamije kurwanya urugomo rukorerwa abigeme n'abakenyezi bukomeje mu gihugu cyose. Leta irimo gukora ibishoboka byose kugira ngo ihohoterwa rishingiye ku gitsina riranduranwe n'imizi. Iyi nkuru y'Ijwi rya Amerika yabateguriye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi murayigezwaho na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Bamwe mu bakenyezi bo mu ntara ya Muyinga ahatangurijwe iryo sekeza ry'iminsi 16 ihariwe kuzirikana amabakorerwa abakenyezi n'abigeme mu ndwi iheze, baremeza ko ayo mabi yibonekeza muri iyo ntara yo mu buraruko bw'u Burundi. Aba ni bamwe mu bayaze n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika bavuga ko baza ayo mabi.
Ubwo abakenyezi turakorerwa mabi, ariko naho tuyakorerwa ni byiza, ariho inzego zigejwe kujya zidufata mu mugongo, kandi tugatomokerwa n'uko aho twituye raduhagarikira cyane kugira ngo abakenyezi bagumane iteka ryabo. Mbere wanashaka agende uwo mu ntara ya Muyinga, nko mu ntara ya Muyinga bararusha abakenyezi babo. Abakenyezi baho barahohoterwa cyane, cye narahohotewe ege ituma nahohotewe n'umugabo wanjye warashaka twarambikanye impeta, arampohoteye ndatangura ndagira ingorane mu rugo rwiwe, tubyaranye umwana umwe. Uwo mwana afite imyaka 24 abyaye imbyaro zitatu, amaze kubona yuko ntakiriwe yakoze kuntera icumu ku kuboko, yanumye gusuma ngo sume ibitarizo.
Ayo mabi akorerwa abakenyezi mu ntara ya Muyinga aremezwa na bamwe mu bagabo abayaze n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika, ariko babona ko ayo mabi adakorerwa gusa abigeme n'abakenyezi.
Ku bijanye n'amabafatiye ku bicina ku bagabo n'abigeme n'abakenyezi, twavuga ngo ntariho mu ntara ya Muyinga, asanzwe hari ku mpande zose, haba ku bagabo, haba ku bagore, haba ku bigeme, menshi n'amabafatiye ku kugwana, ku kuboregwa. Hariho n'abagore bahohotera abagabo, kuko ivyo nama nabigiyemo mu mpanuro kenshi.
amakuru abakunzi bijwe rya Amerika bakura mu kigo kijejwe ingo n'imibano imuyinga aremeza ko amabi akorerwa abakenyezi ataragaseseshwa rumuri. Gakobwa Eugenie arongoye ibiro by'intara bijejwe iterambere n'ingo n'imiryango imuyinga agasaba nyabuna abigemera abakenyezi kutagira ibanga amabi ayariyo yose bakorerwa.
Impanuro tubaha ubwa mbere, iyo umuntu akorewe amabi ari gufatwa ku ngufu cyangwa ari gusinzikazwa k'umubiri, icya mbere tubahanura ni uko bakwihutira kwa muganga. Hanyuma ikindi kigira kabiri ni uko cyakurikira gushengeza uwabikoze. Hanyuma ikigira gatatu ni uko haca haba kuitura inyamira mabi kugira ngo uwabikoze ashobore gukurikiranwa ahantu.
Mu birori byo gutanguza isekeza ryo kugwanya amabi akorerwa abakenyezi kuri uno wa kane, abakenyezi bahurikiye mu ishyirahamwe ry'abakenyezi baminuje mu by'amategeko bashima intambwe icyo gikorwa kigeze ko mu Burundi. Umuhuzabikorwa mu ishyirahamwe ry'abakenyezi biza amategeko ku rwego rw'igihugu Marie Emerusabe yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika bimwe mu bimenyetso biranga ihohoterwa ry'abigeme n'abakenyezi, agashimira leta y'u Burundi itareza amaboko.
Amaboko rwa abakenyezi yibonekeza hariho amabi ababaza umubiri, hariho amabi ababaza umutima, hariho amabi ajanye no gufatwa ku ngufu, hakabaho n'amabi yerekeye kuby'ubutunzi. Kuva ku intambwe irahari kuko igihugu cyacu kiravyitwararitse, cyarashizeho amategeko, cyarashizeho inzego, cyarashizeho ibigo byo kwakira ababaye
uwo muhuza bikogwa mu ishyirahamwe ry'abakenyezi biza amategeko ku rwego rw'igihugu avuga ko muri kino gihe cy'isekeza bashira imbere uguhimiriza imico itandukanye na leta idasigaye inyuma, ivyofasha kurandurana n'imizi ayo mabakorerwa abigemera abakenyezi.
Abagabo barimo turabigisha kugira ngo bamenye nabo nyine ko hari ikizira, hari ibyo amategeko ahana, rero turigisha ku migwi yose y'abantu tuzidasize inyuma n'ugwaruka. Leta niyo ije imbere ko niyo muvyeyi wa twese, amategeko arahari, bakabananya baraba nimba hariho ibindi bishasha nazo nyine bakabishyira mu mategeko kugira ngo aya mabi aranduranwe n'imitsi. Hanyuma n'ahatagira amategeko naho nyine bakayashyiraho, cyane cyane ku bijyanye n'ubutunzi kugira ngo umukenyezi nawe yubahirize. Novuga nti kugwanya amabakore
umunsi mpuzamakungu uhariwe kugwanya amabi afatiye ku gitsina ukazohimbazwa ku irengerezo rya 10 ukwezi kwa 12 uno mwaka w'2021.
Tukiri mu Burundi, ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere abashoramari ADB mu magambo ahinnye kirabasaba kujijukirwa n'ibijyanye n'imbuto, imboga n'indabyo mu rwego rwo kugwiza ibyo Uburundi bugurisha mu mahanga. Eloge Wilika neza ukorera mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya arabahiye inkuru.
Ihanisha gurisha riko ribera ku kibuga cy'umupira w'amaguru mpuzamakungu cyitiriwe Intwari kiri ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Hariko yerekanwamo umwimbo hamwe n'ubutunzi buri mu gisata cy'amashurwa, ivyamwa n'imboga, tibagiwe amahirwe gitanga ku bagwiza tunga nk'uko bisigurwa n'ubuyobozi bw'ikigo ADB kijeje guteza imbere abanyamitahe mu Burundi. Jean Claude Kibogoye yajeje guteza imbere urucuruzwa ndengambibe muri ico kigo, yemeza ko mu ico gisata cyo hurumbirwa kurusha ibishorwa mu mahanga bivuye hagati mu Burundi, byo dudu rugero kandi n'urugero rw'amafaranga igihugu cama gitakaza mu kuja guhaha hanze rukagabanuka. Uko niko yabisiguriye abamenyesha makuru ku murwa mukuru Bujumbura.
Igihugu cy'u Burundi kiracafise ibibazo mu bijanye n'urudandazwa mpuzamakungu, aho dusanga ibyo dukura hanze biri ku rugero runini cyane rwose, bimwe twita mu gifaransa le déficit commercial. Ibiharuro bya nyuma bitwereka yuko tugeze kuri déficit irenga umuriyaridi n'inusu. Ni mu ntumbero yo kugira ngo duhamagarire abagwiza tunga abanyamitungo mitahe bashobore kubona ko muri cyo gisata harimo itunga ayo ama opportunité d'investissement kugira ngo bashobore gushira imitahe muri cyo gisata cy'ibyamwa, imboga n'amashugwe kugira ngo tugwize umwimbo w'ibyo dushorera mu mahanga.
Kibogoye atwara igisata kijejwe urucuruzwa mpuzamakungu muri ADB anamenyesha ko kino gisata vyoroshe cane ko gisahiriza igihugu kongereza amafaranga y'agaciro no gutanga akazi kurusha ku bindi birimwo ibihingurwa hamwe n'ibiterwa bishoka hanze y'u Burundi.
Iyo dushorera hanze biracahagaze cane cane ku ikawa, icayi hamwe n'ubutare, navyo nyene bikaba bikiri ku rugero ruto. Biri ku rugero ruto kandi bishobwa bitahinguwe, bigatuma nayo amafaranga y'agaciro aguma ari make. Hanyuma hanyuma uko kuntu dushore bitanahinguwe nituruha na kajyo ka creation d'emploi no kuvuga tudashobaye guhingura no kuvuga amahigwe yo kuronka ubuzi buvuye muri ibyo bikorwa byo guhingura aba make cyane gose rero no vuga yuko intumbero nyamukuru no kurabira hamwe ibyo bibazo dushoboye kugwiza ibyo dushorera mu mahanga no kuvuga turonka amahera gaciro iyo tubihinguye nawe bikarugera ku rugero rwo hejuru turonka kajyo kuko abantu baronka akazi ari benshi akarihwa n'amatagisi bigaca biterera no mu iterambere
cyane ndayishimiye no mukenyezi jejwe kumenyekanisha ibicuruzwa mu ishyira hamwe keza mutima rihingura imitobe yivuye mu vyamwa avuga ko intamba myinyamukuru ari kubura umwimbo w'ivyo bahingura
intamba myinyamukuru dukunda kugira muri aka kazi kacu tukubura ivyamwa we novuga ko umwimbo w'amabungo canke w'inanasi udashimishije cyane abantu ntibarijutira kurima ivyamwa ku rugero rushimishije kugira ngo natwe dushobore kubironka uko tubyifuza iyindi ngorane novuga nuko nibiduhingura hariho batari arijukira kunywa ji y'ivyamwa ivyerekeye kudandaza nako nuko twari twifuza gushorera hanze ibyo ibi bidandazwa byacu mugabo kubera dufite umwimbu muke se tubanza gukorera ngaha
Arsene ntiranyibagira n'abakorera mu ishyirahamwe ricuruza rikanarima imizaro y'ivyamwa we n'abagenzi be baramaze gutangura gushorera hanze y'Uburundi yemeza ko arakunguko kanini
nahari twakunda gushorerayo twakunda gushorera hanze nk'iyo nk'iyo za muri Kenya nahari twakunda kwambukayo naka ushore hanze kuvuka rimwo kubera hanze mba tushitunga amafaranga agaciro ndetse n'igihugu gishakironka amafaranga kandi n'umwe n'igihugu ashamya neza ko ashasa neza ubusa neza mu mufuko no ku mubiri ushobera neza ego
umusore wundi nawe yishimiye ko inyuma yihanisha gurisha azoba yamaze kumenyekana gusumba
Natoke nkuru mwihanishwa gurishwa ikintu cyambe yavantage tuzobona kawo tuzobona kambere nk'abantu bagende badushorera batoshida babone iko cyo twagiye arukuri ama no munyuma badugije ibacuronde batu bashonge bari kuma badushonye ani kawo ko umba nko muri make urandika izina ukamenyesha ibyo uri kurakora uko apana kuguma winyigizo umbura bize no kabisha ko mukaraga abene cyo ukabere ke kiri kurakora apana cyo kumwa gusa abishyana mu bifuko uko bivuga bina mi make bituma unamenyekana ibyo uri kurakora utumenyekana
Amatohoza y'Ikigo International Trade Center yerekana ko urugero rw'izi Burundi bwashoreye hanze umwaka uheze w'2020 rungana n'amadolari y'abanyamerika imiliyoni 32 zirenga gato ku isonga ry'ibicuruzwa bujana hanze y'ubutaka bwabwo hakazi kawa icyayi n'ubutare mu gihe Burundi buri kubagerageza guteza imbere igisata cy'amashurwa y'ivyamwa n'imboga bimwe mu bihugu byo mu karere bigeze kure urugero ni nka Kenya kugeza mu kwezi kwa munani uyu mwaka cyari kimaze kwinjiza amahera yababaye imiliyoni 90 z'amadolari y'abanyamerika vuye gusa mu ishorwa ry'amashurwe eroje uri kaneza ijuje amerika
tujye ndondeho muri Republika ya Demokarasi ya Kongo inteko ishinga amategeko ya Kivu yepfo yaraye ikozitora ryo kwambura icyizere guverineri w'intara na guverinoma ye umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Themistocle Mutijima abafite inkuru irambuye
aho ni ku ngoro y'inteko nshinga amategeko y'intara ya Kivu yepfo hari ku mugoroba w'uyu wa kane ubwo habarurwaga amajwi y'abadepite batoreye umwanzuro wo kweguza guverinoma y'iyo ntara ni nyuma y'ubwumvikane buke bumaze igihe burango hagati y'izo nzego zombi aho inteko ishinja guverineri Teo Ngwabije Kasi na guverinoma ye kunanirwa inshingano ndetse n'imicungire mibi y'umutungo n'itora ryabanjirijwe n'ibisa n'imvururu zashyamiranyije abashyigikiye impande zombi aho uruhande rw'abashyigikiye guverinoma rutashakaga ko abadepite binjira mu nteko ibyasabye imbaraga z'igipolisi mu kubatatanya cyifashishije ibyuka biryana mu maso mu badepite 33 batoye 28 bashyigikiye umwanzuro wo kweguza bwana Ngwabije Kasi na guverinoma ye mu gihe abagera kuri 5 bonyine aribo batoye batawushyigikira Icyakora ku ruhande rwa guverinoma y'intara ya Kivu yepfo ibyakozwe biciye ukubiri n'amategeko uyu ni bwana Jeremy Basimane umuvugizi wayo ni mu itangazo iyo guverinoma yasohoye rigenewe abanyamakuru
Le gouvernement provincial du Sud Kivu porte à la connaissance du public.
Guverinoma y'intara ya Kivu yepfo iramenyesha abaturage bose ko itora ryo kwitakariza icyizere bikozwe n'inteko nshinga amategeko y'intara mu nama yayo ku ya kabiri y'ukwezi kwa 12/2021 ryaranzwe n'inenge nyinshi zirimo no kunyuranya n'itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Itegeko rishyiraho amahame remezo yerekeranye n'imitegekere y'intara ndetse n'amabwiriza agenga imikorere y'iyo nteko.
De la dite assemblée
Uyu muvugizi akomeza avuga ko mu itora ryo kuri uyu wa kane hari abadepite batoye badahari bagakoresha inyandiko bohereje kandi ibyo bitemewe, agashinja perezida w'inteko nshinga amategeko ya Kivu y'epfo kwigomeka ku mategeko no kubyemezo by'abamukuriye. Haragaragara igisa nko kurenga nkana kubiteganywa n'ingingo ya 62 mu gika cya mbere mu mabwiriza agenga imikorere y'inteko nshinga amategeko y'intara ya Kivu y'epfo kubirebana n'inteko itorera ibyemezo igomba kubigizwe n'abadepite 32. Mu by'ukuri mu nama y'uwo munsi ku badepite 48 bagize inteko nshinga amategeko ya Kivu y'epfo abagera kuri 22 bari basibye. Kurenga ku mabwiriza y'inzego nkuru bikozwe na perezida w'inteko nshinga amategeko y'intara nta gushidikanya bigize icyaha cyo kwigomeka. Icyakora ku rundi ruhande, bamwe mu bakurikiranira ibintu hafi muri iyi ntara basanga icyemezo cyo kweguza guverineri w'intara ya Kivu y'epfo ahubwo cyari cyaratinze. Uyu utashatse ko amazina yatangazwa avuga ko ibyo abishingira ku buryo ibintu byinshi byari byarazambye.
Abakozi ntibishurwe nk'amabarabara ntagendwa, insecurity ahantu hose barataka, amagreve mu mashuri nonoga waza kureba muri sante na amagreve, wareba muri mu bucamanza na amagreve, iyo ureba intambara ahantu ahari hose usanga hari ikibazo. Nukuvuga ngo umuntu nimba yananiwe imirimo yakagombye wenyine kwegura, intege nkeya z'umuyobozi ziragaragara muri sekiteri zose z'ubuzima, ahubwo abadepite bari baratinze kumweguza.
Mu gihe impande zombi zitemeranya ku byakozwe, rumwe rushinja urundi kurenga ku mategeko, itegeko riteganya ko hisunga urwego rw'ubucamanza akaba ari rwo rubifataho umwanzuro. Mu gushaka kumenya niba mu gihe ubu bwegure bwa guverinoma bwaba bwemejwe nta ngaruka byagira ku buzima bwa buri munsi bw'abaturage, uyu musesenguza ati
igisambuka gusa ni guverinoma provincial, ariko uyu nareye busanga chakantite irijera. Kandi kiza cyo muri Kongo kubaho kumuturage usanga ntabwo gishingiye kuri leta yavuze. Nubwo ngo umuturage aragenda akihingira akagenda akicururiza, ahubwo ikibazo n'ama taxe bene ibyo ngibyo agenda akaja mu noro agacukura akagira gute, ikibazo ni umutekano mukeya. Donc ubutaka bwa Kongo buduhesha kurya tutavuga ngo leta niyo yavuze.
Nibutse ko mu gihe kugutakarizwa icyizere kwaba kwemejwe bidasubirwaho hagenwe uyobora intara by'agateganyo mu gihe kitarenza amasaha 48. Uwagategekana na guverinoma mu gihe cy'inzibacyuho hategerejwe gutorwa undi mutegetsi. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burasirazuba bwa Kongo.
Ijwi rya Amerika noneho mu bijyanye siporo n'imikino, mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda uri i Kigali aratubwira uko bizaba byifashe muri iyi weekend.
Ejo ndi ku cyumweru ikipe ya APR FC mu Rwanda ifite umukino uzayihuza na Renaissance Sportive de Berkane yo muri Maroc. Ni umukino wo kwishyura mu kicicho kibanziriza imikino y'amatsinda mu rushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamakirama y'umupira w'amaguru muri Afrika. Uyu mukino uzabera muri Maroc guhera saa 2 z'ijoro ku isaha ya Kigali. Umukino ubanza wari wabereye i Kigali ku cyumweru gishize, APR FC na Renaissance Sportive de Berkane zari zanganyije ubusa ku busa. APR FC yageze muri iki cyiciro nyuma yo gusezererwa na Etoile du Sahel yo muri Tunisia ku ntera ya kabiri rushanwa ry'amakipe yabaye mbere wayo. Mu majonjoro y'ibanze, iyi kipe y'abasirikare b'u Rwanda yari yakuyemo ikipe ya Mogadishu City Club yo muri Somalia. Tukiri mu mupira w'amaguru, shampiyona y'icyiciro cya mbere izakomeza mu mpera z'iki cyumweru. Imikino izaba igeze ku munsi wayo wa 7. Ejo ku wa 6 hazaba imikino 3. Guhera saa 9 AS Kigali izahura na Musanze FC kuri stade Kigali i Nyamirambo. Kuri stade kandi ikipe ya Police FC izahura na Gicumbi FC guhera saa 12. Mukura Victory Sport izakina na Etoile de l'Est kuri stade Huye i Butare. Ejo ndi ku cyumweru nabwo hateganyijwe imikino 3. Marine FC izakina na Bugesera FC kuri stade Muganda Irubavu. Kuri stade ya Kigali Nyamirambo guhera saa 6 n'igice, Gasogi United izahura na Espoir FC. Uyu mukino ukazakurikirwa n'umukino uzahuza Kiyovu Sport na Lyon Sport aho ngaho kuri stade ya Kigali guhera saa 9. Undi mukino w'umunsi wa kane wa shampiyona uzaba kuwa mbere y'icyumweru gitaha, ukazahuza Gorilla FC na Etincelles FC kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mushobora gukurikira ibiganiro byacu no ku rubuga rwacu rwa internet wa eshatu akadomo radio yacu VOA akadomo.com ndetse no kuri Facebook na YouTube VOA radio yacu. Nshuti zacu muduteze amatwi, naha ibiganiro byo kuri iyi saha bihumurije. Ndabashimira cyane ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Ndashimira kandi na bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro. Dieudonné Cyubahiro yegeranyije amajwi, naho wari uhagarariye ibiganiro ni Edi Rwema. Kuri mikro mwari kumwe na Thomas Kamirindi. tubifurije rero mwese uko mungana amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose kandi naho muri hose murakarama.
Radio nziza y'icyitegererezo.